Wananya kumviriza radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22. Mu Rwanda ho mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya radio Ishuti ya Bose. Muri kumwe na Fidenio Ngabo mu mwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nguko twabivuze imbere yaho mu kiganiro cerekeye ibibazo bivuka hagati yabubakanye mu ngo ingo mu Burundi cyo kimwe n'ahandi zirabamwe ibibazo bitari bike bitandukanye hagati yabubatse mu bishobora kubaviramwo ugutandukana. Amategeko agenga abantu n'imiryango arahari kandi aranditse kuva mu mwaka w'1993. Mu gihe abubakanye bahisemwo kwahukana, ninde bitura kugira abafashe mu gihe bashikiwe n'ibibazo nk'ibyo na cyane cyane abapfasoni mu gihe batagira mikoro n'amakuru ahagije kuko gerebo byifatamwo kubera bitohora ku bantu basanzwe mu masentare. Nivyo tuvuga ko mu kiganiro muri Isanga. Twatumiye Maître David Dusabe yanonosoye amategeko agenga abantu n'imiryango ari Bujumbura mu Burundi na Maître Esperance Ninahaze umunywanyi w'ishyirahamwe ry'abakenyezi banonosoye ivyigwa vy'amategeko Association des Femmes Juristes ari Bujumbura mu Burundi. Batumire mbanje kubaramusa. Ntanguriye kuri wewe mufasoni Esperance Ninahazwe nk'umunywanyi w'ishyirahamwe ry'abakenyezi banonosoye ivyigwa vy'amategeko Association des Femmes Juristes i Bujumbura. Abantu bafise ibibazo mu ngo abubakanye iyo baje kubitura nibihe bibazo kenshi bashikirizwa?
Ego akode cyane abakenyezi abubakanye cyangwa birashika n'abashingantare bakatwitura. Ibibazo bikunda kuza ni ibibazo by'abashobora gukoreranira ama abi atandukanye bubakanye. Hari amabi usanga yerekeye iby'ubutunzi cyangwa ugasanga n'amabi ababaza umubiri cyangwa amabi atunuza ku mutima cyangwa ugasanga ni n'amabi afatiye ku gitsina ku irondoka cyangwa ibindi nyine bijyanye n'amabanga y'abubatsi. Nibyo cyane cyane bikunze kutaba hanyuma iyo batwitiye rero tugaheza tukabakira tukabumviriza kuko no kumviriza n'igikorwa gihambaye. Hama hariho bamwe dushobora guha impanuro ugasanga biragenze neza urugo rurasiye rurabaye rwiza. Hariho n'abandi usanga birinze guca mu butungane.
Nawe Maître David Dusabe, barabitura abantu bafise ibibazo mu ngo na cyane cyane ibibazo bijyanye n'imigenderanire yabo uko babanye, kenshi abaza kubitura babitura ibihe bibazo?
Ego murakoze cyane. Ahanini bigomba gusa n'ibintu by'abitura ishyirahamwe ry'abakenyezi baronosoye amategeko, ariko nokongera ko kenshi yuko turaba cyane baza tura bavuga ibibazo bijyanye n'ingo usanga kenshi ari abapfasoni. Abapfasoni kenshi ugasanga baza kutwitura mbere bafite n'uburyo na bukenya ugasanga biranagoye nogira ngo ubonene n'umushingwa amanza muri radiyo uko bisaba n'amafaranga ugasanga birabagora n'ayo mafaranga niyo baronka kugira ati n'amahera ya bisi nayaronse yo gushika ngaha nace n'amaguru cyanke nawe nyimba yashoboye kuyaronka kuvuga ati nayo ibibazo ndabikubwiye umugabo wanje niyabimenya sinzi aho nza gutaha. Ugasanga rero n'ibibazo kenshi bijanye n'uko ubonye ko abakenyezi usanga kenshi mu ngo barahohoterwa bikubitwa hanyuma amatungo y'umuryango bakabanyigeza ugasanga umugore abayo ngaho onye nk'umuyaya atazi icyo umugabo atunze hanyuma ikindi nacyo ugasanga niyo umugore yogisiyombere cyo kuvara n'uyu mushinga ntahe baba banye ugasanga nta n'ubwo ashobora kuronka bwo gukora izo manza n'uyu mwanya kuko usanga bisaba umwanya muremure n'uburyo bwinshi abandi nabo jewe nabonye akunda kuza kunyitura cyane cyane n'abafasoni b'abayisilamu abayisilamu ngo mu idini ryabo ntibemera yuko bandikwa mu mategeko ikindi nacyo usanga umuyisilamu umwe afise abagore babiri batatu rero ugasanga baratunturiye mu nzu bababwira bati na twebwe amategeko y'uburundi ntadufata kimwe n'abarundi ugasanga umufasoni afise abana bamaze kurageza imyaka 18-20 ariko umugabo ngo yaranse kumwandikisha abasanga rero ni ikibazo niba ukeneye kumufasha usanga bigoye biragora aho uzanana mu gihe uyu mufasoni usanga iby'urugo nta na kimwe azi nta na kimwe yanditswe ko abaye ngaho gusa kuba umuntu wo kubyara usanga rero biragora n'ibyo
turashaka kugaruka ku byerekeye ukwahukana hagati y'ababa bubakanye uravye mu bisagara no hagati mu gihugu ni hehe ibyo bikunda gushika
ni mu bisagara cyane cyane mu bisagara cyane cyane usanga ibyo kwahukana bikaze mumbajije gituma ntacyo nakwicura ngira ngo aho mwishyira hamwe by'abakinzi banonose by'amategeko ngira ngo budufashe ariko ugiye kubiraba abo mu bisagara cyane barahuta ibyo kwahukana kurusha abo twavuga baru
madame mwuvyishura mwoduha impamvu byoba biba kenshi mu bisagara kurusha hagati mu gihugu
mu bisanzwe nk'umurundi kazi namwe abazi igihugu cyacu cy'Uburundi nk'abarundi murazi ko kwahukana bitoroshe haba mu gisagara haba no mu gihugu hagati rero kumbure ibiharuro byerekana ababa mu bisagara kuko aribo bashobora kubafite uburyo bwo kubikora ariko ubundi ingorane umufasoni mu gisagara ashobora kugira ni nazo ngorane n'umufasoni wo hagati mu gihugu ashobora kugira ku bijyanye no kubana n'uwo hanyuma abakenyezi kenshi bo mu gihugu hagati bajya abakenyezi birimizi n'abantu bihangana cyane barihanganira ibintu byinshi bibagora kenshi usanga atifuza gutandukana n'umugabo gutandukana kuvuga ngo barahukanye ariko akavuga ati jewe kubera ko umugabo ambaniye nabi birangora kubaho birangora kurimira abana uwompa igice cy'itongo ushobora kwigabira imwimbu uvuyemo ukantungira urugo ata wundi ariko aranyononera ati jewe ibindi byose nobyihanganiye rero ni ukuvuga yuko bagehereza kurondera inyishu yotuma rugumaho mugabo bagasaba ko amasentare kuko mu muryango kenshi ibyo bibazo usanga bigoye ibyo hari igihe bishika uhasanga imiryango yabo tuzike cyangwa na twebwe turi mu mashyirahamwe twagize icyo tumara ugasanga abantu barashoboye kumvikana kumbura umuntu yarasi ko benshi hariho abakora ibintu bibaza ko ari uburenganzira bw'umugabo k'umugabo agaganza afite uburenganzira ku bantu no ku bintu byose biri mu rugo ashobora kubikoresha uko ashaka atabajije n'icyiyumviro cy'uwo bubakanye hariho rero abashoboye kudushikira cyangwa na twashikiri tukabaha impanuro bagategereza yuko uko ari babiri ko bategerezwa kujya inama mu gutunganya iby'urugo haba mu kurera abana cyangwa mbere no mu gutunganya amatungo baba bafise ibyo bibazo rero biboneka hose yego ariko kumbure uko umukenyezi wo mu gisagara cyangwa umukenyezi ashobora kwibeshaho kwitunga abitunganya siko ubundi mukenyezi ataba abyiyumviye hariho rero n'abakenyezi tutaguze babana nk'umugore n'umugabo mugabo bataba banditswe batanditswe ni ukuvuga ko ubugeni ukubaza kwabo kutaba kubahirije amategeko kujya bagati ubugeni ni ukubana k'umugore n'umugabo yisunze amategeko iwacu murazi yuko ari umugore n'umugabo nta bana nta bugeni hagati y'aba abagore babiri cyangwa abagabo babiri ni hagati y'umugore n'umugabo. Hariho rero aba bana gutyo batanditse bakabana bakabyara n'abana nabyo nyine birazana ingorane, kuko hari igihe iyo bigenze nabi urumva bobo ntibasaba kwahukana kuko baba baragize ubugeni buciye mu mategeko. Ariko ibibazo nkabijya nyene abubatse basiye mu mategeko bafite nabo baba babifise ni kwa kurera mbega abana badorerwa gute, mbega ibyo baronderanye byo bigenda gute, bitunganywa gusanga ibibazo biguma ari bya bindi.
Maitre Dusabe, kuri abo baba babana batubakanye bakabyara nk'abana mu byerekeye amategeko abivuga kuriki dufate nko ku burenganzira bw'abana,
kuko umwana yavutse kwaba ari uvutse mu mategeko no kuvuga se na nyina babana canke ari uvutse batabana, bose bamaze kwandikwa muri bya bitabo bya leta etat civil, abo bana bafatwa nk'abana bavutse ku bavyeyi basanzwe bubakanye, bisigura yuko ivyo abo bavyeyi baba batunze nabo nyina bafise uburenganzira. Ivyo abana bandi bavutse ku bavyeyi bagize mariage no kuvuga bakoze ubukwe bafite uburenganzira, abo bana bafite uburenganzira byose amateka aravuga yuko umwana avutse kuri se na nyina batubakanye afise uburenganzira cyo kimwe n'umwana avutse kuri se na nyina bubakanye. Nuko
naho ukiganiye twagiranye mwaravuze ko abantu batanguye benshi kwikangura cyane cyane abakenyezi kubijyanye n'uburenganzira bwabo mu gihe batandukanye nabo bubakanye, uburenganzira bwabo n'abana babo, amategeko abitunganya gute mu gihe batandukanye ku bana.
Ibi rero nk'uko madamu Maitre Esperance amaze kubivuga, ibi rero biragoye kuko nk'abo usanga baza kutwitura iyo utanguye kubaza umugore ati none mufasoni ko wumva ukeneye ko mutandukana, iyo nzu mwayubakiye hamwe ibyo mutunze by'abana bica bigenda gute, umugabo ntiyumva yuko ibintu buca babihereza abana cyangwa ko yokumarira abana umugore yigiri usanga bigorana. Ubundi ho uko byasa kugenda ina wabo bana mu gihe batarakwiza imyaka ikwiye kugira ngo bajye kubana na se baregwe na se teza kuguma aronka ibirezo kujya nyene k'umugore bari bubakanye akaronka ibirezo by'abana, abana bakarihigwa ishure, abana bakambikwa, abana bakavuzwa, abana bakaronka ibitekanijwe byose kugira ngo bashobore kubaho neza, mbere bakaronka uburenganzira bwo kujya gutembera kwa se mu gihe babarere kwa nyina, mu gihe babarere kwa se n'abakaronka uburenganzira bwo kujya kuza baraja gutembera kwa nyina ndetse n'umuryango wo kwa nyina cyangwa kwa se. Ni ukuvuga iyo bavuze ngo uburenganzira bw'abana, abantu benshi bumva ko ari ibyo by'amaronko byo kwambara, gufungura, kwiga, ariko amateka aravuga yuko mu kurera umwana harimo no kumuha rujya rukundo rw'umubyeyi affection parentale, no kuvuga kuba hafi y'umwana akumva yuko yitaweho afise ababyeyi bose bamufise ku rukundo. Ibyo byose amategeko arabisaba ababyeyi kugira ngo babikurikize. Rero ibyo byose twamaze kudondagura, abana bafite uburenganzira kandi niyo uyu mufasa nituye sentare ibyo byose barabitegeka, kurya k'umugabo n'umugore bari baragize ubukwe bari batandukanye amategeko arabirekura neza.
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Mbanje kuramutsaba
kimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga turiko tuvuga ku bibazo biba mu ngo hagati y'abubakanye ibibazo byinshi hari ni ibibazo birimo kwahukana twatumiye Maître David Dusabe anonosoye amategeko agenga abantu n'imiryango ari Bujumbura mu Burundi na Maître Espérance Ninahaze umunywanyi w'ishyirahamwe ry'abakenyezi banonosoye ivyigwa by'amategeko Association des Femmes Juristes ari Bujumbura nashaka ngaruke kuri Madame Espérance mwabuze ibibazo byinshi by'ababitura ingene mugerageza kubafasha nk'ibibazo twariko turavuga nk'iby'abafisi ibibazo hagati y'abubakanye mu ngo kenshi bibaviramo n'ugutandukana ariko ndaraba nk'abari bagize ico bavuga kuri iki kiganiro hari nk'uwitwa Yusuf Bayubahe yavuga ngo nta makuru tuba dufise ngaha ku ijwi rya Amerika ngo kugira tuvuge ibibazo nk'ibi ngo we nta kibazo abona ngo kiri mu ngo ngo n'imiryango niko mubibona
ibibazo biri mu n'imiryango bivyo nabura kuko iyo abantu bafite ico basangiye bagira n'ico bafite n'ibintu bisanga kandi urya abantu nyine babana nabura igituma bataka ivyo n'ibintu bisanzwe cyane ariko ico tuba twifuza nuko abatasi abagize ico badahuje ko mbere gutata sishatse kuvuga kurwana no kuvuga kugira ikintu mudahuriye ko ari nk'inyungu z'umuryango murashobora kutabibona kumwe kandi mwubatse kandi mukundana mutakagira igihe mutabona co kimwe inyungu z'umuryango cyangwa n'ibyo bibazo nyine bijyanye no kurera abana intumbero mwobiha ugasanga ntimuyihurije ko mbe ndareka rero nuko hashobora kuzamwo ibibazo bijyanye no guhohoterana ugasanga kenshi bikunda kuba ku bagabo ugasanga abagabo bahohotera abakenyezi mugabo birashika duhora tuvyumva ko binashika ugasanga n'abagabo barahohotera ariko usanga kenshi ibibazo bishika ku bakenyezi ibibazo rero biriho ikimenyamenya nuko ibyo bibazo bishika no mu masentari ego nko ku bijyanye no kwahukana itegeko ritegekanya ko babanza guca mu nama y'umuryango ko imiryango yabo ibanza kwicara hamwe ikabumviriza itumva uko bigenda bagatanga impanuro ariko hariho kandi no guhanurwa ku mucamanza urubanza rwo kwahukana umuntu ntapfa gusimbira muri sentare ategerezwa guca muri iyo nama y'umuryango abubakanye bakongera bagaca n'imbere y'umucamanza nawe nyine akagerageza kubumvikanisha kubahanura kumviriza ibyo bintu biteye ingorane mu rugo no kugerageza kubahanura rero igituma icyerekana yuko ibyo bibazo bihari ni ibyo nyine birigwa mu miryango amakambi no mu masentare hariyo ibibazo bitandukanye abashaka kwahukana abasana ibifungurwa pansiyo alimantere abasaba kwandikisha abana birashobora no gushika muri ba bandi twavuga basaba banditswe ugasanga harabaye n'ikibazo n'abana ababyaraabana ari kwemera yuko abo bana ari bwiwe akanga kubandikisha ikarinda guca muri sentare akabanza kwemeza yuko ari se wabo hama bakamutegeka kubandikisha ni ibibazo byinshi rero ngaho mvuze ibikunda kugaragara byerekana yuko nibwo bishika akaba ibibazo mu miryango hagati y'abantu bubakanye cyangwa babana
yego Maître Dusabe ikicyumviro cya Yusuf Bayubahe madame arabivuze ko ibyo bibazo bihari tankeka na madame Espérance Ninahaze arabivuze ku bwanyu nk'umwavoka mwakira abantu baza kwitwara ku bijyanye n'icyo kibazo ni ibintu namwe mubona ibi Yusuf avuze ngo ngo si ikibazo ngo nta bibazo bihari ngo kuba turiko tuvuga ibintu ni uko tudafise ngo ayandi makuru niko mubibona
jenda bibona kuko nikimenyamenya nuko musanga harabatwitura ugasanga n'abandi bakurondera kuza WhatsApp na za Facebook ugasanga ibibazo n'ukuri ni byinshi n'umurengera hubwo gusa kenshi usanga mu mukenyezi w'umurundi nk'uko byanavuzwe na Maître Espérance nuko umukenyezi w'umurundi ntakeneye kuja hanze ngo ibintu byo mu rugo bisakare bija habona usanga baratunturiye indani bakagomba ko ibintu naho bazizo mpanuro cyangwa boshikiza ibyo bibazo bibe mu ibanga ukavuga ati jewe jo canke ijya yejo hamwe yona bimenya ko ibindi ko ndanabibaza atayibaza ibindi bintu ko ngenda mu gumukane ngira ntangore kwigira ingare mu rugo ibintu nk'ibyo atejo canke ijya yejo n'abana bahora yigisha arashaka guca bibamwo canke na jewe akaca ntahanze canke naho ugasanga n'abana arabihakanye kuko ebwo amateka aremera yuko umugore mubana ashobora kubyara umwana ukamuhakana ukavuga ko atari wowe kandi mubana ibyo amateka arabitegekanya ibyo byama byashitse rero kuvuga yuko ingo mu Burundi zikinyegezwa zirafise ibibazo wumvise abantu baba barinda bitura amasentare nukuri biba byarenze inkombe biba byananiranye ni hamwe nyine wo kuyita ubundi ugiye kuraba umukenzi mu Burundi ikintu ashiri imbere si ukwawukana ikintu ashiri imbere ni ukukubaka rukaguma wanagomba ikintu ahera akavuga ati none mu muryango washoboza bifata gute mu ishengero ryanje bazobifata gute ababanyi bazobifata gute ugasanga rero ashiraho ibintu byo gutinya ari nawo numva ariho abantu cyane cyane nibaza ko izo komantere zanditswe n'abagabo cyane cyane usanga abagabo kenshi bashobora kuvuga yuko nta bibazo bihari kubera abakenyezi babona bihoreye mugabo wabimenya yuko mu ibanga aba bakenyezi barabaza rwose kandi abakeneye kumenya uburenganzira bwabo ndetse bakanagushikiriza n'ibibazo byinshi bafise nuko bimeze.
Ishyirahamwe ryanyu Madame Esperance Association des Femmes Juristes mwarishinze ryari?
Kuva mu 1995 iramaze imyaka 25 iriko irarenga.
Igizwe n'abanywanyi bangana iki?
N'abanywanyi binjira kugushaka kwabo turafite abanywanyi bababa amatabiri.
Icyo mumaze gushika ko mubona woshira imbere ku byerekeye ibyo bibazo twariko turavuga ni nk'ikihe mu mpanuro mutanga n'amakuru mutanga baba babituye?
Ubwa mbere twavuze ko dushyira imbere impanuro kugira ngo urugo rubeho ariko hariho igihe usanga harimo ibintu bigoye kwihanganira harimo ibyaha mu gihe harimo ibyaha rero duhimiriza ababikorewe kwitura ubutungane kuko urumva ibyaha muri ibyo byaha harimo gukubitwa harimo gufatwa ku nguvu harimo no kwicwa na byo nyine birashika kumugazwa harimo n'ibyo bijyanye no gusesagura amatungo y'urugo guturubika uwo bubaka hariho n'abajyaniranya mbere bagaturubika n'abana ugasanga nyine ibintu umuntu adashobora kwihanganira muri icyo gihe rero turaheza tugashyigikira uwo mukenyezi kugira ngo yiture ubutungane. Ishyirahamwe ryacu hariho ngo abashingwamanza na jewe ndimo bashobora gufasha muri mwene ibyo bibazo yaba igihe dufise uburyo bwo kubikora duhabwa n'abagiraneza bashyigikira mwene ibyo bikorwa ariko n'igihe hatari uburyo bw'abandi bashyigikira ishyirahamwe abanywanyi bo nyine b'ishyirahamwe baba bafise ubushobozi baraheza bagashyigikira abo bakenyezi kugira ngo bashobore kwitura ubutungane bamenye uburenganzira bwabo tukababwira uburenganzira bwabo amategeko abakingira agakingira n'urugo agakingira n'ibibondo hama tugaheza tukayishimikiza kugira ngo uwo mukenyezi arenganurwe nibyo dukunze gukora ariko kandi turakorana n'abajejwe intwaro hari igihe usanga bikenewe ko dukorana n'abajejwe intwaro n'abajejwe ubutungane ngo bafashe iruhande y'icyo gikorwa cyo gusaba kurenganurwa kugira ngo bakingire ubuzima bw'umukenyezi bakingire ubuzima bw'ibibondo biba biriko birasokezwa ku buryo ushobora kubona yuko n'ibara rishobora kugwa na byo nyine birashika cyangwa ugasanga umuntu yamugaye ariko iyo tumutabarije tukabimenyesha abajejwe intwaro tukabimenyesha abajejwe ubutungane turabona yuko bigira akarusho umuntu akubahiriza akanatinya akabona yuko ikiremwa atari icyo guhohotera ikiremwa muntu utagifata uko ushatse ko hariho amategeko y'igihugu akingira abantu abakenyezi badasigaye inyuma.
harugundi ya twandikiye itwa Ndayegamiye Baltazar avuga ngo nivyo rero ngo twifuriza ngo abubakanye ngo kubahukana ngo nagira ngo ngo bahanura kubana neza ngo ndabona abakobwa bashaje batavyaye n'imisore ngo ngira nico ngo batinya ariko murabisigura mwese dutanze ikiganiro nk'iki tuguvuga tuba turiko turarondera ko ivyo bibazo vyiyongera ahubwo tuba tubaza abantu bagerageza kubitorera inyishu ko nibibazo nk'uko mwabivuze biriho ntawo biciruhande n'uwo rondera kubyirengagiza kumbure nawe nyene yobazi ko biriho nuko atobashaka ko bivugwa ku nyungu ziwe canke ku zindi mpamvu ngo Ndayegamiye Baltazar Maitre Dusabe ariko aravuga ngo turiko ngo aho guhanura ngo aho gufasha ko bubaka turiko tubifuruza ngo kwahukana siko mwabivuze siko muriko muwisigura kandi kigiganiro siko kimeze mubibona gute ico cyumviro ciwe
murakoze ikintu cambere je ubwanje ndeka ntanga kumukenyezi yamwitoye arambwiye batafise mu rugo byose arambwiye ati mugabo uyabarufashije ukamuntelefone umugabo akaza tugahurira ngaha mukamumpanurira no kuri je numva nkeneye kubaka genera mukundiye kabisa kandi urumva umuntu nk'uyu onye bakeneye kubaka ni byiza cyane cyane telefone umushinga ntahe wiwe yanyishuye ngo urabwira uyu yakwituye azanze neye convocation nzita basentare gusa murumva ibyo babigira ko babazi neza yuko uyu mugore icambere ntafite aza gutaha yamabiye ahora akoregwa uyu munsi sigizima yamaze kumva ko atanga iby'amategeko niyatasura kumunoshagura akubita uko yigombeye ica kabiri arazi neza ko ataburya afise atanaho yobukura arera abana muhira gusa arazi neza yuko nawe uyu mutwe ngo genda uburane uyu mwanya kuzoza agutekera abana bava ku ishure ngo ariko aziruka amasentare arazi yuko uyu mukenyezi atavyo azoshobora uyu mukenyezi yavuye ngaho yumiwe cyabati nta kundi mwakoze ivyo mwe mwarimushoboye murakoze imana izi bahezagire reka nta kundi ntarumva aranyica ngombye kubabwira iki twebwe dushira imbere ko abantu bumvikana ariko mugiye kuraba hariho abantu usanga mu ngo baramaze kwigira ku mengo ntibakogwako bakabona ku mengo ibyo aribyo byose bokora bafite uburenganzira kuko nibusanga afise uburenganzira bwose ku bintu by'urugo ugasanga amafarisera niwe yanditse kamatu ubutunzi bwose bw'umuryango niwe bwanditse ko muri ako kanya urumva bica bigorana ari nacyo bituma naringira ngire ko mbaza kugira ngo mbarize n'abandi bashobora kuba bafite icyo kibazo none muri iri shyirahamwe ry'abakenyezi banonosoye iby'amategeko mwakira abaribo bose bahohotewe cyane badafise uburyo bose cyane murafise ibyo mufatira kugira ngo mvuge ati uyu turamwakira uyu ntitumwakire murakoze
murakoze mumwishyure madamu
nagomba kwishura mpereye kuri uwo mwavuze yuko ibaza yuko turiko turondera ko abubakanyi basambura eka habe na gato nta n'ivyo turota kandi ababwiye ko imbere ya byose dushira imbere kumvikanisha abantu keretse iyo harimwo ibyaha n'ibindi bintu ibyaha cyane cyane ibyaha by'amaraso ibyaha nyine atari ibyaha bitoyi umuntu ashobora kwihangana ibyaha bibangamiye cyane kirenga umuntu na cyane cyane abo bakenyezi ndetse mwumvise ko n'ibibondo bishobora gushikirwa hanyuma ibyiza by'urugo ni ukuri ntawe utabizi kandi urugo rurakingirwa ku buryo bwose amategeko uhereye ku ibwirizwa shingiro rirakingira urugo kuko urugo niyo nkingi ya byose urugo niyo nkingi y'igihugu twese ntitwobaho igihugu ntitwobaho hatariho ingo icyo dutuma rero ingo ata muntu yokwifuza gusenya urugo ariko rero kubera ko nyene ingorane zishika icyo gituma n'amategeko yategekanije mu gihe abantu by'ukuri bimaze kugaragara ko bitagikunda ko bashobora kuguma bubakanye ingene bigenda ariko nabyo nyene bica mu masentare nta wundi muntu n'umwe afite uburenganzira bwo gutandukanya abubakanye hama ati mwakira abantu bose ego kwakira abantu bose gusa bitandukanye ku byo tubakorera murabona yuko ingene igurirana ry'abantu mu Burundi rimeze ntitwoshobora bose kubaburanira ariko abatishoboye abakenyezi batishoboye bigaragaranye neza ukuri ko ata buryo bafise bwo gushobora kwirihira umushingwamanza bwo gushobora gukurikirana urubanza rwiwe abo turabafasha hariho rero n'iyindi migwi dufasha kumvikanisha hakaba muri uko kumvikanisha tubwira ko tunasigura uburenganzira bw'umwe n'undi. Umuserugo akamenya uburenganzira bwiwe mu rugo, umupasitori nawe akamenya uburenganzira bwiwe mu rugo, bakamenya n'ububasha bafite kuba naho bugarukira. Ibyo byose rero biri mu byo tugenda dukora, kandi ibyo bikorwa byo kwigisha amategeko, kumenyesha abantu uburenganzira bwabo, ntitubikora ku baje basituye gusa kubera bafite ibibazo. Birimo mu migambi dukora wari wambadidati mu maze gushika ku biki, n'ibyo biri mu migambi dukora, tukaza kwigisha mu kibanza mu bintu bitandukanye y'abenegihugu, tukaza kwigisha ibijyanye n'amategeko, ibijyanye n'uburenganzira bw'umuntu. Kuko byose bihagaze ngaho, hariho abagifite ibyiyumviro bishingiye ku migenzo mibi, kuko mu Kirundi hariho imigenzo myiza yo kubahiriza urugo, ariko hariho kandi n'imigenzo usanga idaha ikibanza, itaha agace abakenyezi n'abana. Hariho rero abantu bagifite mwene ivyo vyiyumviro bishimikiye iyo mico, novuga nti yarenganye kubera ubu dufite amategeko avuga ko abantu bose bangana kandi ko bubahirizwa ku rugero rumwe mu bijyanye n'amategeko. Nibyo rero bikunda gushika, ugasanga umuntu naho amategeko yanditse ntibayazi, cyangwa n'abayazi bakayingagiza kubera kuvuga ati ndi umugabo mu rugo iwanje nshobora byose, nshobora ndica ngakiza kandi ndabivuge gusa, mu rugo iwanje ndakiza, akibagira ko itegeko ritamwemerera kwica agakiza. Nuko nabivuga.
Mukorera i Bujumbura gusa cyangwa murakorera no mu bindi bice by'igihugu? Muri zo
dukorera mu ntara zose z'igihugu. Hama hariho n'ikindi gikorwa gihambaye dukora, turakora cyane kugira ngo amategeko y'igihugu, hariho ayo ushobora gusanga afite utunenge, ukabona yuko mu bijyanye no gukingira abakenyezi ariho agahazi, turaheza rero tugakorana n'abajejwe kwandika amategeko, tukabaterera ibyiyumviro bagaheza bakabikorera ko mu gihe itegeko ibikorera hindi cyangwa igihe itegeko atari hafi. Nk'ubu twaragize uruhara rukomeye cyane mu bijyanye n'itegeko ryo gukinga no guhana amabi afatiye ku gitsina, twarafashije cyane kugira ngo itegeko ishobore aho turaterera ibyiyumviro n'ibindi bisata byose twama twagaze kugira ngo dushobore guterera, dutange intererano amategeko y'igihugu abe amategeko meza, abe amategeko akingira abagabo n'abagore ku rugero rumwe, ndetse ibibazo abakenyezi bashobora kuba bisangije nabyo nyene bironke ikibanza mu mategeko y'igihugu.
Abo nk'abapfasoni baba bituye badafise uburyo buhagije, badafise amakuru ahagije, nibazakora ibo benshi, murabuze iryo shirahamwe ryanyu nyine mufasha, mubona mufise uburyo buhagije bwo gushobora kumviriza abo bantu bose no gushobora mu buryo mushobora kubafasha, canke uburyo mufise buragereranye?
Kubumviriza ni ukuri, nta muntu araza kwisura ngo areke kumwumviriza. Abashobora kuba bashitse aho dukorera, haba ngahe Bujumbura sangwe mu ntara zitandukanye z'igihugu aho dufite ibiro, barumviriza. Gusa icyo navuze, bose dushobora kubaburanira imbere y'amasentare, ariko turakorana n'ubushikiranganji butandukanye, ugasanga hariho imigwi iba ishobora gushigikirwa, hariho n'abandi natwe nk'abanywanyi b'ishyirahamwe babifitiye ubushobozi dushigikira tukababuranira imbere y'amasentare gushika ibyago bitungana. Ariko ntidushobora kubikora kuri bose, turabyumva. Mu bijyanye abakenyezi bakorerwa amabi afatiye ku gitsina, kandi bakaba batishoboye, batagira uburyo bwo gushobora kwihagararira, kwiburanira, abo ni ukuri bose turagerageza kubashigikira tukababuranira. Kimwe n'abana bakorewe amabi, bahohotewe, turababuranira.
Turabaramukije bakunzi, namwe banywanyi b'Ijwi rya Amerika. Mu ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu kiganiro muri sanga nagomba nze kuri wewe Maître David Dusabe ababituye baje kubabwira ibibazo byabo mu kazi kanyu ntimumeze nk'iryo shira hamwe mu mwuga wanyu mu mukorera amafaranga nibwo buzima bwanyu nk'iyo baje batagira uburyo murabaha makuru cyangwa harahandi mu barungika nko kuri ayo mashira hamwe mu bigenza gute
sanga badafise uburyo reka nabagabo badafise uburyo kugira ngo baronke ayo makuru no kuri turabumviriza kwa makuru kuri gusa ariko iyo hageze rero yuko baburana batsindira amasene cyangwa bakora imburano bakazimbira amasene yane bishabikoranira mu gihe bimeze kumera gutyo onye ugasanga uyo muntu nta buryo agira kugira ngo ashobore kwishura hanyuma ushobora kumuburana ku rubanza twebwe nk'abashingwa manza kisha bitugora bicaba bihagarira ngaha duhereza kuba ayo makuru gusa ati urafite uburenganzira ibi nta burenganzira mufitiye ibi wo bigenza guca inzira n'iyi mugabo usanga bica yibacanganya kubera ko batabimenyereye ubwa mbere bwo kuja gutumbera sentariri usanga atari bya bose hanyuma ikindi cya kabiri naco uyu mwanya n'uburyo usanga bibagora nukuri usanga ari ibintu birebe ubu tugira n'Imana rero naje ndumva nzoze ndabarungi abonzo bambona yuko ari abantu by'ukuri batagira uburyo bwose murumva yuko biroroshe ishyiramo jenda zaho rikorera naza ko nabandi za kubabwiye nzoca nze ndabarangira kugira ngo nabo nyene bafashe kwakira abo bakenyezi bafise ibibazo nk'ibyo onye cyane numvise n'abagabo ko babakiye nabo nyene batagira uburyo kugira ngo abatunganirize ego
biro byanyu kabine yanyu nk'iyo abantu benshi baje bafise ibibazo biri mu ngo ibibazo byinshi bibari byerekeye ibyo tuba ko turavuga by'ukutumvikana cyangwa harimo n'ibyo bindi bibazo byo guhohotera no gufata nabi abubakanye n'abana ibibazo byinshi biza bibashikira byerekeye
cyane cyane murinze mubona umuntu mu rugo ahaguruka akaja kurondera umushingwa manzi usanga ahanini ari ibyo bibazo byo guhohoterwa bibabiriyo aramukubita aramwima ubutunzi bw'umuryango ntabwo abona we nta burenganzira afite ukintu na kimwe cyo mu rugo we amuze nk'umukozi wo mu nzu we abayonga kugira ngo arere abana gusa n'ibyo onye nihohoterwa ijanye n'iby'ubutunzi cyangwa ugasanga aramuturubika kumubwira amajambo atajanye umwanya wose n'abana gutyo nyene bamwe batuka ngo mwebwe muri abana bo kwa nyoko ibintu nk'ibyo byarimo yitwa mbwira ati abana bumvise se bose baca birukanga bagaca bugara imiryango ni nk'iyiho kiba gitashe bisigura yuko rero abatwitura usanga hanini biba byarenze igipimo mu bijyanye no guhohoterwa gukubitwa kutagira uburenganzira ku butunzi bw'umuryango cyangwa guhohoterwa dahomye mu bijyanye n'amajambo babwirwa cyangwa imyifato ugasanga umuntu muri abanye mu nzu nta kintu mukivugana harahize ukwezi amezi abiri nta jambo agikeneye kukuvugisha ugasanga n'ibintu bimeze gutyo onge rero kenshi abarinda begera ibiro by'umushingwamanza nk'ibiro byacu kenshi usanga bageze ku rwego rw'aho bavuga bati aho bigeze ndumva twovana kabisa cyane nkatanga ubuzima bw'iwanje nawe akabandanya ubyiwiwe numva bingeze ahantu kuko yari ihanganye ahageza ugasanga by'ukuri ntagishoboye kubaka kenshi rero naba twitura
umuntu arabye mu mico yacu mu mateka mu ngo urasanga hariho abana bavutse kububakanye n'abana bashobora kuba ari nk'abasumano ku bijyanye n'amategeko abo bana amategeko abigenga gute hari igihushanye hagati yabo kujyanye n'uburenganzira bwabo
ubwa mbere bwo bavuze ngo umwana w'umusumano aba ari umwana yabyawe n'umugabo atubakanye na nyina yamubyaye no kuvuga kuba batanditswe mu mategeko ya leta muri leta civile bakaba tanditswe ugasanga ni nkumi yabyaranye n'umuhungu atambwambo kubana bafitaniye cyanye batarabana cyangwa ugasanga ni nkumi yabyaranye n'umugabo asanzwe yubatse n'undi mukenyezi ugasanga bigenze gutyo nyene acaho umwana yitwa w'umusumano cyanye naho ugasanga n'umwana yavutse umubyeyi umumama arubatse afite umugabo we bubakanye ariko ugasanga birateye ikibazo ugasanga umugore yamubyaye kuwundi mugabo batubakanye nabo rero abana b'abasumano arivyo rero amategeko avuga yuko ingingo y'112 yo mu gitabo cy'amategeko agenga abantu n'imiryango igira ita abana b'abasumano nabadakwije ibitekanijwe kugira ngo bitwe abana bavutse biciye mu mategeko ni ukuvuga abo bose bavutse se na nyina batabanye batubatse biciye mu mategeko muri icyo gihe ingingo rongo ine mu gitabo kigenga abantu n'imiryango iravuga yuko urwandiko rwemeza amavuko y'umwana ruca rumenyesha gusa izina rya nyina w'umwana kiretse yose yemanga ko ariwe yamubyaye hanyuma mu gihe umwana yanditse kuri nyina gusa bagashavuga yuko se atazwi inyuma rero nyina w'umwana niba ashobora guca agirane arondera se babyaranye muri icyo gihe aca agenda kwitwara umugabo avuga ko ariwe bamubyaranye uwe mwana cyanje naho umwana akaba ariwe mu gihe amaze gukwiza imyaka 21 y'amavuko akaba ariwe aja kwirondera se wiwe aha mugabo mu gihe umwana we yirondereye se amateka aratekanya neza yuko inyuma y'umwaka yarakwije imyaka itekanjwe kugira ngo bavuge ku umwana kuze no kuvuga inyuma y'imyaka 22 urubanza rwo kurondera se w'umwana gukurondera se wawe rero bari bikunda mugihe nawe uyo so bakubwiye ko ari so wawe yamaze kwitaba Imana urubanza ucurushingishiriza abasigwa biwe no kuvuga abazomutorana mugana byine ukabikora mu gihe bataragabura ibyo yasinze no kuvuga bataragera gutorana ibyo uyo witwa ko ari so wawe yasinze murumva muri rusange ni ibyo mu gihe nari umukenyezi umwana akiri muto atarakwisa imyaka 21 ataragira imyaka yo kuyiburana imbere ya sentare nyina niwe amuburanira muri icyo gihe akitura sentare yerekana ibimenyetso byaba byerekana yuko ari se w'umwana ibyo nabyo arashobora kwerekana yuko uyo mugabo yageza ko ari se w'umwana babanye kujya ku mugabo n'umugore n'abatwa bari banditswe akerekana yuko n'abandi babizi yuko hari igihe babanye kujya ku mugabo n'umugore hagati y'iminsi 380 imbere y'uko umwana avuka akabyerekana cyane nakerekana ko yafashwe ku ngufu n'uyo mugabo ego
haje ibyo gutorana bari kuri abivuga bigenda gute hagati y'abo bana b'abasumano n'abana bavutse kububakanye
mu gihe ageze gutorana umwana ugitwa ko ari uw'umusumano se yaramaze kwemera ko ari umwana wiwe akamwandikisha akaba afise urupapuro rw'amavuko rwanditse ko se ko ari uyo mugabo nyene yamubyaye hageze gutorana nyimba yari umugabo yari asanzwe yubakanye n'uwundi mugore hageze ko abana be batorana bajya yabyaye ku mugore bari basanzwe bubakanye na wa wundi yitwa w'umusumano atorana cyo kimwe n'abandi bana mu rugo nubwo ko atabudasa buhaba ni umwana bateka amufata cyo kimwe n'umwana nk'abandi
naho nk'umwana wonyine yaravutse w'umusumano se ntamwemere uwo mwana hageze ko arondera kwemeza imbere y'amategeko ko wose ari se wiwe w'ukuri se n'abatabishaka amategeko afasha uwo mwana gute
amategeko aragusaba ibyemezo hari ibyemezo bitekanijwe n'amategeko niwe amaze 239 mu gitabo cy'amategeko agenga abantu n'imiryango iratanga umuco igira iti se nta nishobora kwemeza ko umuntu ari se w'umwana kiretse yabonetse icyo kibyerekana kiri muri ibi bikurikira icya mbere iyo nyina yanyurujwe yugaranwe ku nguvu yagumijwe iminsi cyanye yasambanijwe ku nguvu n'uwo yitwariwe mu minsi iri hagati y'300 to 180 imbere y'uko umwana avuka icya kabiri ni mu gihe nyina yoba yarahendahenzwe n'uwo mugabo akamuryosharyosha akoresha ububasha amufiseko amuhenda ko asiba umurongoro mvuga ngo ni umufiyanse cyanye ko amureheje nibyo twavuze mu by'ubufiyanse icya gatatu nacyo niyo hari urwandiko ruva ku witwariwe wemeza atagukekeranya ko ari se ni ukuvuga nkajya urabona abakobwa barashobora kwandikiranira n'umuhungu ati burya rero ndafise imbangi yawe ugasanga bariko baravugana ingene boyikurayo bariko baravugana none ibyo bintu byakugendeye gute kucikingiwe amamesaje aremewe cyangwa uduketi bandikiraniye utwo umwana arashaka kutwerekana ati ngana n'ibyemeza umwandiko ni gwiwe basinyiranira n'uku n'uku ikindi nacyo ni mu gihe yitwariwe yamye afatiye umwana nk'uwiwe hanyuma bifatiye aho akaba yaramunze akongera akamubungabunga kandi no mu maso y'abandi nyene mu kibano hose bakaba bazi yuko nyene kwitwarirwa ari nkabo nyene se w'umwana ugasanga umwana yakuriye ahantu ari wagumye amurera canke waguma amuzanira uduhutsu kwishyura akaza kariha aragwaye akagirane atamwiyanditseho muri ico gihe mu gihe bihindukiye umwana agenda akurikira babo ndi nkase navyo vyamashika kenshi iyo umukobwa yavyariye iwaro akarorero ugasanga umwana yakuriye ngaho nyene se ntamuzi iyo ageze yuko agiye gutora vyama vyakuriye ikibazo hageze gutora umwana akubwira ati nta handi mfise ngende kwa papa na mama ni ngaha nyene ni muntu ki mama yari gutorana jewe nubaka ngaha nyene wana agomba sokuru ni nawe yasabiye igihe atari bwapfe rero mwebwe bamuyomba na mwebwe musa kumfata nk'uko sokuru amfata niwe papa ni wenzi rero byaba byateye ikibazo ikindi cya nyuma ni yuwe uwitwariwe na nyina w'umwana banye abana nk'umugabo n'umugore hagati y'iminsi 380 mbere y'ivuka ry'umwana ugasanga birashitse umugabo n'umugore barabana nyuma baravana barahukana ariko umwana akaza kuvuka inyuma ibyo ni byose umwana ashaka kubyerekana ati jewe ikintu navukiyemo papa na mama amateka arabirekura yuko ariwe iyo yari yariteye inda mama ikindi naco mu Burundi idakunda gukoresha ni ibi bipimo bita ADN hamwe bapima yuko ibihimba by'umubiri bimwe bimwe by'umugabo bihuye n'iby'umwana icyo bikipimo naco kiragoye ubwa mbere mbwo muri iri tegeko rigenga ingo y'imiryango cyanditswe gucyo onye ngo ADN kiretse yuko kode itegeko ryerekana ingene imanza z'amatasi ziburanishwe ivuga ngo uwitwa niwe afite uburenganzira bwo kwerekana ukuri kwiwe akoresha ikintu icyo ari cyo cyose aha niho ibipimo bya ADN bisa bizamo kandi ADN ntushobora kuyadukaniza wowe nyene ngo uragiye ugiye kugurisha ibipimo bya ADN utabyandikiwe na sentare icyo gipimo ntawe uzobitwara rero iki gipimo cya ADN cyofasha cyane mu Burundi mubwira mu itegeko nta na hamwe byanditse kiretse ko ubisabye bashobora kumugirira urwandiko aja kubikoresha mubwira ibyo nabyo bikora abantu bafite uburyo bishoboye bwose apana bimwe by'abakenyezi bacu bo mu Burundi cyangwa abagabo ngaha mu Burundi usanga bigoranye
ngaruke kuri madame Esperance ikibazo cyo gutorana n'ikibazo cyo kugabura amatungo hagati y'abatandukanye mu ishyirahamwe ryanyu nk'abaje babasaba impanuro mubabwiriye
ubundire ngaruke gatoyi kuri ibyo bijyanye n'umwana w'umusumba uko birimo ibintu bitandukanya cyane umukenyezi na serugo iyo umwana yaba n'umugabo haba imbere y'uko babana cyangwa mu gihe nyine asanzwe yubatse biroroshe ko serugo ajyana umwana mu rugo akaregwa mu bandi bantu ariko iyo ari umwana w'umukenyezi mbere ashobora kuba n'umwana yavutse imbere y'uko uwo mukenyezi ataraza mu rugo kandi akanabimenyesha uwo bagiye kubakana yuko afite uwo mwana kenshi dusanga uwo bubakanye yemera ko uwo mwana aza mu rugo egwe mu bandi bantu nubwo amategeko ataba amwirukana mu rugo ariko hariho inyifato nyene imeze gutyo itandukanya abo bana bizanye n'uwababyaye muri abo bubakanye hama by'ukuri amategeko aravuga yuko abana bose bafite uburenganzira bumwe kuba babyaye aha rero hatahaza bya bibazo urumva nimba ari umwana yavutse kuri serugo akabyagwa n'undi mubyeyi nyina wiwe atari uwo bukanye uwo mwana wewe nogani nta bibazo bihambaye afite kuko azosorana kuri mugabo wa mwana yabyagwa n'umukenyezi se wiwe akaba atari uwo yubakanye na nyina wiwe ibibazo byiwe birakomeye nk'uko warumbagize mu Burundi gushika uno munsi ibibazo byo gutorana by'abigeme n'abakenyezi biracagoranye ego hariho ababyeyi n'ukuri bafata abana babo ku rugero rumwe bakabanganisha muri byose hariho n'abandi batarabitahura ariko icyo tuzi cyose ni uko amategeko avuga yuko abana bose bangana bababyaye yego ama kandi n'ushoboye kwisura ubutungane nubwo bigoye amasentare atandukanye y'igihugu araheza aka batsumbire ariko rero wa mwana umwe yabyagwa n'umukenyezi ashobora kuba se akigeza mwene akaba umuvyeyi wiwe azwi aruyo mama wiwe none ndimumva ko nibyashika bakavuga yuko uwo mukenyezi ata kintu na kimwe aganda nicaba ari cyo mvugo cyangwa mu muryango aho avuka nimwumva ko bya bintu bice bigaruka ikagira n'inkurikizi kuri cya kibondo yibaruka urumva umwana acabura yacu kwa nyina aho yubatse nta kibanza hafite kwa sekuru abyara nyina kubera ko umubyeyi umwe nyina wewe azwi naho nyene urumva ikibanza ciwe n'ingorane kandi ibyo rero byo biranatandukanye rwose n'imico n'imigenzo y'abarundi kuko mu mico basi basogokuru nta mwana yabura ahatorana byari bitunganijwe ku buryo umwana wese n'uwose atemeye yacaba uwo kwa sekuru byara nyina bakamwereka harima bakamwereka hashinga inzu hashinga urugo ubu rero ibintu si uko biri n'iyo mico n'imigenzo myiza ikingira abana bavutse muri mwene ubwo buryo ubu aho bigeze iyo mico iriko irazimanga murumva rero yuko ibibazo byo gutorana ari ibibazo bikomeye bishobora gutuma hariho umuntu aburiya baniyaje akaburanirwa by'ukuri akaburanira rero bakunze kuvuga ngo ibyo gutorana ngo ni ibibazo by'abakenyezi cyangwa by'abigeme mugabo umwana avuka ntitumenya ashobora kuba umuhungu ashobora kuba ari umukobwa mugabo ivyo bibazo biraba abana bose
abavuga ngo umwana w'umwigeme ngo yotorana iyo agiye kubaka mu gihe ageze kubaka ngo ntiyotorane iyo yaje ava ubabwira ngo iki
mu bisanzwe gutorana ntutorana aho ugiye kubaka umuntu atorana ababyeyi ntatorana uwo bubakanye uwo bubakanye bafite ibyo basangiye nibijya mu gifaransa bita regime matrimonial uwo mwubakanye mufite ibyo musangiye ibyo mwaronderanye mufise ingene mwabisezeranye nimba muvuga dusangiye byose cyangwa dusangiye ibyo tudoronderera hamwe kuva dushinze urugo ibyo umwe umwe wese yoba afise imbere y'uko urubaho bizoguma ari ivyiwe abikoreshe uko avyiyumvira mugabo basangire ibyo barondereye hamwe co gutorana ni ukuvuga ko haba hariho ibintu kuko gutorana nta ruhara uba ufise muri ivyo bintu ni ibintu uronka kubera yuko uri mwene naka kubera ko uri mwene naka nico conyene gituma utorana ariko ivyo mu rugo ni ukuvuga yuko ubironkako uruhara si gutorana ariko n'uruhara ubironkako kubera yuko nawe wagize uruhara kugira ngo ivyo bintu bibeho ivyo bintu birondegwe bibeho cangwe mbere n'uruhara mu kubigwiza cangwe mu kubibungabunga mu gihe woba wasanze uwo mugenzi wawe abishise rero n'ibintu bitandukanye bidahuye n'ubwo benshi baca babifatanye yego
naho ku bijanye n'imico n'imigenzo uravye mu Burundi abitegereza ibintu bavuga ko bubakanye na cane cane abapfasoni kubera imico n'imigenzo naho bafise ibyo bibazo mwamye muravuga ari byo bibazo byo gukubagurwa mu ngo zabo guhohoterwa mu byo tuma bumva ko boshaka no kuvana ariko kubera iyo mico bakagerageza kuguma muri uko kubaka naho byo babigoye cyane muri baza kubwanya iyo mico n'imigenzo ko igifise uruhara runini ku bijanye n'imigenderanire hagati y'abubakanye cyane cyane ku bakenyezi ngo niko zubakwa mubivuga kwiki
imico n'ukuri gushika uno munsi yacafise uruhara runiniya cyane kugira urinde ubona umukenyezi yituye ubutungane cyangwe aje no kwitura asosiyasiyo ni ukuvuga yuko biba byaramunaniye abakenyezi benshi b'abarundikazi barihangana cyane barihanganira abagabo barigura abana akumva ko uko byogenda kose yoshobora kubyihanganira kugira ngo abana bakure ariko rero haragera igihe ikana iyo umuntu aragukubita ariko arakumbukaza iyo aguma ahiga ijoro n'umurango kwica urumva yuko na ya mahigwe wari kuravuga uti nihangane kugira ngo ibibondo bikure ushobora kutahashika ushobora kutahashika kandi ugasanga wenyine ahombye uratakaje ubuzima ama na bya bibondo wariko uravugira wariko agararira wariko urigura ubisidde ku ngoyi kubera yuko wagumye uvuga ngo niko zubakwa rero nuko nyene n'ubu biracyafite uruhara runini umuntu atangura kwiyumvira mbega emwe ninavuga ko ikibazo abantu baza kubyiyumvira kwiki ababyeyi banje baza kubyiyumvira gute ababanyi baza kubyiyumvira gute mbega uyu tubana wewe uyu rugo wewe niyumva nabivuze ubuhoho ncambungira he cambu wanje ndara he nzobaho gute noneho niyumva nabivuze noneho acagwiza na kabiri cyangwa na gatatu ivyo yahora ankorera sanga rero bigoye ariko turabandanya nyene twigisha yuko hariho amategeko y'igihugu akingira zina kiremwa muntu kandi n'abakenyezi batirwa muri abo bakingirwa n'ibibondo byacu birimwo bubakingirwa nta muntu afise ububasha n'uburenganzira bwo guhohotera uwundi.
Murakoze. Muri make mu kurangiza Maître David Dusabe, akajambo uvuga ari kiyumviro ico wibagiye kuvuga uvuga mu majambo make
genegira ntanga umuco cyane cyane kuri aba bana baba bavyawe n'umukenyezi asanzwe ari mu rugo yubatse bityo mu mategeko ugasanga uyu mugabo wubakanye na nyina aciye atangura ibyo guhakana ngo umwana si uwiwe ngo yavutse hanze amategeko ariyo kugira ngo akingire mwe n'abo bana ingingo y'122 yo mu gitabo cy'amategeko agenga abantu n'imiryango iravuga yuko mu gihe cyose umugabo arekuriye gushingishiriza urubanza rwo kwihakana umwana ateza kubigira mu minsi 90 kuri kiyo munsi yamenyeye ko uyo mwana ariho ni ukuvuga yuko umugabo amenye yuko umukenyezi bubakanye yavyaye umwana atari uwiwe ategeza kubikora mu minsi 90 akamwitwara akavuga ati jewe umwana ndamuhakanye iyo minsi imaze kurengana uyo mwana abaho muri urwo rugo ni ukuvuga ko se aba ari uyo mugabo wubakanye na nyina kuko amateka arayivuga yuko umwana afise se wiwe umugabo wubakanye na nyina nako nagira mbanze ntange ku muco kugira ngo aba ku bakenyezi babimenye abana babimenye ndetse n'abashingantahe babimenye mu gihe bafise uburenganzira bwabo bakeneye guharanira babimenye ko hariho ibiringo bitarengwa ikindi rero nari nkeneye gutanga ku muco kandi gutorana ariho kandi usanga amasentare ageze gutorana abigeme batagomba ko batorana cyane n'abahungu usanga abigeme babaye cyitwa ngo giseke matongo y'umuryango mu gihe abahungu baca banganye n'ibyo nagira nongere ko nk'umuco nagomba ntange murakoze.
Murakoze cyane yari Maître Espérance Ninahaze munywanyi w'ishyirahamwe Association des Femmes Juristes n'ishyirahamwe ry'abakenyezi banonosoye ibyigwa by'amategeko. Twari kumwe kandi na Maître David Dusabe yanonosoye amategeko agenga abantu n'imiryango bose bari i Bujumbura mu Burundi. Twariko turavuga ku bibazo nyamukuru bikunda kuba mu ngo hagati y'abubatse ningene ishyirahamwe Association des Femmes Juristes rifasha ababituye n'ukugene amategeko abigenga ariko bisigurwa na Maître David Dusabe. Ndabashimiye cyane kuri iki kiganiro.
Natwe turabashimiye cyane.
Murakoze.
Yego murakoze. Ariko ntiwambye ngo sodere ni ukuri bibaye ngombwa yuko abantu bari butandukane kubera ko nyine umubano wabo wase tugahanura yuko bogira umwumvikano kuri uko gutandukana kwabo biraba byiza gusumba kujya kwagirizanya utunasuri imbere y'amasentare ariko iyo byumvikanye bishikiriza sentare mugaba babyumvikanye bakagira urwandiko bakavugamo nyene ingene bazorera ibibondo byabo n'ingene bazogabura ivyo barondereye hamwe usanga byopfuma kurugo rusambutse rwa marubabaze ariko usanga byopfuma gusumba kuja kwagirizanya ama rero kandi no kuvuga ko no mu gihe ababyeyi batandukanye ineza y'abana niyo yama iza imbere nivyo amasentare yisunga kandi natwe iyo turi kukurahanura nivyo dushira imbere kugira na ba bandi bo babiyumvira ati abo bantu bo muri iryo shirahamwe barondera kw'ingo zisambuka bumve ko n'igihe atakundi biri bugende abubakanye basambuye tuguma dushira imbere ineza y'urugo n'ibibondo.
Murakoze cyane ndabashimiye.
Ego murakoze namwe. Bye.
bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0.
Naho kwadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88
n'ibice 9. Ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.